Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabanukije inshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane kuri mikoro kuri uyu mugoroba muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza, ikaze kuri radio yacu.
Ndiyo amiga kubera ko ari muri ba bantu batajya umunwa babwisha ukuri ku bibazo biri mu gihugu, bama bariko baravugira abanyagihugu nta n'ikindi bamuhora. Amaze kugomba gupfungwa kenshi, amaze gutotezwa kenshi.
Uwo ni umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, akongera akaba ayoboye urunani Adesei Kibiri, Leonce Ngendakumana. Ku makuru avuga ku ifatwa rya Alexis Nduhije ayoboye umugambwe MSD i Bruxelles mu Bubiligi. Inkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya inyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika. Tutangurire ku makuru avuga kuri uyu mugoroba. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burusiya Sergei Lavrov, umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya, yasavye ibiganiro hagati y'abategetsi ba leta y'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyongora kuri Ukraine bashigikiye Burusiya mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Ukraine. Lavrov aremera ko ibiganiro hagati y'abategetsi b'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyongora kuri icyo gihugu bishobora kugirwa canke bigatanguzwa n'ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya. Mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine abategetsi baho batangajeje ku wa gatatu ko abantu bitwaje ibigwanisho bashigikiye Burusiya bafashe inyubakwa ya leta mu gisagara cya Holivka, igisagara kirimo abantu 290,000 mu buraruko bw'igisagara gikomeye ku vyerekeye amahinguriro Donetsk. Abashaka kwiyongora ku gihugu cya Ukraine muri iki gihe bafashe ibisagara bitari bike mu buseruko bw'igihugu. Hari amahinguriro menshi harimo igisagara cya Donetsk, aho abagwanya leta bategekanije referendum kwiyongora kuri Ukraine ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu. Perezida w'ifata kibanza w'igihugu cya Ukraine Oleksandr Turchinov yatangaje ko leta yiwe idashobora guhagarika umuhari w'abashaka kwiyongora kuri Ukraine bashigikiye Urusiya mu ntara zibiri zo mu buseruko bw'igihugu.
Abakozi bo mu bihugu byinshi bijihije umunsi w'umurimo uyu munsi, henshi baboneyeho gukora imyigaragambyo. Nka Istanbul muri Turikiya, abantu ibihumbi n'ibihumbi bagerageje kujya gukoranira ku rubuga rwitwa Taksim. Abapolisi babarasamo ibyuka biryana mu maso maze barabasesa. Ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu mu mwaka ushize, abaturage ibihumbi n'ibihumbi bari bateraniye kuri urwo rubuga maze bizihiza umunsi w'abakozi, ariko nyuma biza kuvamo imyigaragambyo yo kurwanya guverinoma. Kuva icyo gihe leta yabujije rubanda guteranira kuri urwo rubuga rwa Taksim. Abantu 50 bakomeretse uyu munsi, abandi 140 batawe muri yombi. Naho i Moscow mu Burusiya, abantu barenga 100,000 bakoraniye ku rubuga runini cyane rwitwa Place Rouge. Bari bafite ibyapa bimwe byanditseho ngo dushyigikiye perezida wacu. N'ubwa mbere abakozi bakoraniye kuri urwo rubuga Place Rouge i Moscow kuva mu 1991. Icyo gihe ikoraniro rya nyuma ryabaye gato cyane icyahoze ari Repubulika z'Abasoviyete kigiye guhirima no gusenyuka.
Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishigikiye utwigoro tuyobowe n'Abanyafrika two kugwanya intambara ziha inkumbi cyane mu karere ka Afrika. Yatangaje uno munsi kuwa kane mu rugendo rwiwe ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Addis Abeba ko hari ibimenyetso ko ibihugu bitari bike bishobora kuja mu nzira y'ubwicanyi. John Kerry avuga ko bigaragara ko ubwicanyi butagira uko buvugwa muri Centrafrique, icwa n'impaka ry'abasivile ku mpande zose mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko vyerekana ukwihuta kw'igikorwa bategerezwa gukorera hamwe. John Kerry yagendeye icicaro cy'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika ku mugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba mu biganiro n'abategetsi b'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika ku byerekeye igihugu cya Centrafrique aho abayisilamu babandanya guhunga ingo zabo kubera ibitero by'abagwanyi b'abakristu. Mu gitondo cy'uno munsi kuwa kane John Kerry yabonanye n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire y'ibihugu bya Ethiopia, Uganda na Kenya kugira baganire ku gene botuma impande zigwana muri Sudani yo mu bumanuko zihagarika ingwano imaze amezi n'amezi yihaye inkumbi.
Abahagarariye leta ya Sudani y'Epfo n'inyeshyamba basubukuye imishyikirano amaso ku yandi Addis Abeba muri Ethiopia. Ni inama ya gatatu itangiye muri uyu mwaka ntacyo bageraho. Mu kwezi kwa mbere bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano ariko ntibigeze bayubahiriza na gato. Muri iyi nama rero yasubukuwe uyu munsi, impande zombi zirwana muri Sudani y'Epfo zigomba gushakisha amasezerano yo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho bose bashobora guhuriramo, nk'uko umuhuza Seyuma Mesfina w'umuryango IGAD yabitangarije Ijwi rya Amerika. Intambara yatangiye muri Sudani y'Epfo mu kwezi kwa 12 gushize hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba ziyobowe na Riek Machar wigeze kuba vice president wa Repubulika. Imaze guhitana abantu amagana, yatumye abandi barenga miliyoni baba impunzi. Indi ngaruka y'iyo ntambara ni icyago cy'inzara cyugarije Sudani y'Epfo.
Abategetsi bajejwe amatora mu gihugu cya Iraq bariko baraharugura uno munsi kuwa kane amajwi inyuma y'amatora ya mbere muri Iraq kuva inteko za Amerika zivuye muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2011. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq Nuri al-Maliki yatangaje ko igitigiri kinini cy'abitavye amatora ari inyishu ikomeye ku iterabwoba n'abo bose bashaka guhungabanya amatora. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Nuri al-Maliki yerekanye ko yishimiye ko umugambwe wiwe uzoje imbere mu matora, akaba yasavye iyindi migambwe kwifatanya nawe mu gushiraho leta y'urunani. Ibivuye mu matora vya nyuma ntivyitezwe mu kiringo kiri imbere y'indwi zibiri. Abategetsi bajejwe amatora bavuga ko hafi ibice 60% vy'abantu imiliyoni 222 bemerewe gutora bagize uruhara mu matora y'ejo ku munsi wa gatatu.
Ubwisanzure bw'itangazamakuru burasubira inyuma bikabije hirya no hino ku isi. Niwo mwanzuro w'ikigo giharanira demokarasi cyitwa Freedom House, umuryango wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika udaharanira inyungu. Mu cyegeranyo cy'umwaka Freedom House iratangaza ko umuntu umwe rukumbi kuri batandatu ku isi ari we wenyine wabonye ibinyamakuru byisanzuye mu mwaka ushize. Freedom House iravuga ko Korea ya Ruguru ariyo ya nyuma mu bihugu 197, akarere k'uburasirazuba bwo hagati gafite amanota mabi cyane cyane Siriya na Irani. Afrika y'abirabura yo ntiyifashe nabi ahubwo ndetse ngo mu turere tumwe na tumwe yateye imbere. Freedom House iratanga ingero za Afrika y'uburengerazuba no mu majyepfo y'umugabane. Muteza matwi radio yacu gahunda tubagezaho kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali.
Tongere tubamenyeshe ko mushobora kandi ndi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA hamwe no kuri www.radioyacu.voa.com. Yerekeye akarere k'ibiyaga binini, inyuma y'uko hari amakuru atangajwe ko umukuru w'umugambwe MSD Alexis Nduhije yahagaritswe ku kibuga cy'indege cy'i Bruxelles mu Bubiligi, mugenzi wacu Eddie Gwema yashoboye kuvugana n'umuburanira Maître Bernard Menguin akaba avuga uko byagenze.
Mr. Sinduhije arrived in Brussels with a passport and a visa who were 100% valid.
Bwana Alexis Nduhije yageze hano i Bruxelles afite urupapuro rw'inzira ndetse na visa bimwemerera gutembera hano ku mugabane w'i Burayi. Yaje gufatwa n'abapolisi bamubaza ikimugenza ariko ngo ntibanyurwa n'ibisobanuro yabahaye ku mpamvu imujyana i Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Icyo cyonyine nicyo cyatumye bamuhagarika. Ubwo inzego za polisi zahise zimenyesha abayobozi b'ambasade y'u Burundi, bahise baza bemeza ko uwahagaritswe ari Alexis Nduhije. Ubundi bari guhita bamurekura agakomeza urugendo rwe, ariko siko byagenze kuko abo bakozi ba ambasade bahise basaba leta y'u Burundi kohereza byihutirwa urupapuro rumuta muri yombi. Ubu urwo rwandiko nirwo rwatumye kugeza ubu akiri hano ku kibuga. Namaze kwandikira inzego zibishinzwe nzigaragariza ko ntishimiye uburyo Sinduhije yahagaritswe kandi yarafite ibyangombwa by'inzira byemewe. Ikindi kidasobanutse ni uburyo inzego za polisi zahise zifatanya n'abakozi ba ambasade kugira ngo urwo rwandiko rumuta muri yombi ruhite rwoherezwa. Ibi ntibibaho kandi ntibisobanutse. Ubu ngiye kujurira iki cyemezo kimuhagarika, ngiye kandi gusaba ubuyobozi bwa hano mu Bubiligi kubahiriza uburenganzira bw'umukiriya wanjye, bakamureka agakomeza urugendo rwe mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi hagakorwa iperereza ku buryo yafashwe ababigizemo uruhare bagahanwa. Ikindi nuko tugiye gukora ibishoboka byose ngo agasubizwa mu Burundi.
Tukiri kuri inkuru, mugenzi wacu Frederic Nkurikije yavuganye n'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu akongera kabayoboye urunani ADC Kibiri Leon Singirakumana aravuga kugene bakiye iryo hagarikwa rya Alex.
Twayakiye nabi cyane kuko ari muri wa mugambi wo gutoteza abatavuga rumwe na leta. Twumvise ko byaturutse kuri ku gitabo cy'inzira yakuye Bujumbura, hanyuma Abanyabujumbura mwarabyumvise murabizi bari bagize iminsi bamuhiga ngira mu cyano urubanza rwo gupfa. Iyo pasiporo yiwe rero sinzi ibyo urabona byuma ubuhinga bwa none, sinzi ngene bashyizemo ikintu gituma aho bazomubona ako kuma bagize muri bya byuma bya kizungu biraba bitabo by'inzira bica bigira alerte bica bimera nk'ibikoma induru, bagacavuga ati uyu muntu ari cyo yagirizwa. Nankeka yuko ari ibyavuye umurambo byaciye muri icyo gitabo cy'inzira, ariko turizeye ko atangorane biza kumutera.
Mu gihe vya mutera ingorane ikintu mu runani ADC Kibiri muteganya gukora ni nk'iki?
Mu gihe vyo mutera ingorane ico twebwe dukora, urabizi ko tubikisha byose mu nzira za politike. Soja tuvugana n'igihugu cy'Ububirigi barafise abaserukira ngahe Bujumbura, tubasigurire igituma ubutegetsi bw'Ibujumbura bikuhiga Sinduhije. Sinduhije bamuhiga kubera ko ari muri ba bantu batarya umunwa babugisha ukuri ku bibazo biri mu gihugu. Bama bariko baravugira abanyagihugu kandi kindi bamuhora, amaze kugomba gupfungwa kenshi, amaze gutotezwa kenshi. Twereke Ababiligi yuko batoja muri ibyo bintu Abarundi baba bariko barabasaba.
Mu gihe leta y'u Burundi yo bivuga ko ikeneye ko yitaba ubutungane akishura ibibazo byerekeye ivyaha bamwagiriza ivyo vyoba ari bibi cyane.
Nta cyaha na kimwe bagiriza Alexis Sinduhije, kuko iyo karashishi twarimwe twari twese ari migambi y'urundi ADC Kibiri. Twari tumaze amezi atatu tuyikora. Mugabo ikintu mpora numva bavugira mu ntamatama adashyira habona, bavuga ngo Alexi ngo ari kumwe n'imigwana y'abatutsi ngo uri muri Congo, sinzi ngo ari muri Congo muri aka karere. Burya nibyo bamahaga mu matama ntibabivuga bashyira habona. Nta kindi cyaha na kimwe bwo kuba mwagiza kuko babasanze ku ngoro yabo. Nta cyaha na kimwe afise.
Mushiga ntahe Leonce Ngendakumana, hari aba bantu bavuga ko urunani ADC Kibiri rwataye inguvu muri iki gihe, n'umuhari FNL utoba ukirimwo aho muvuga ko iki
cyo niba bakayivuga n'abantu biryohera biyorohereza. Nagonda kumenyesha ku rubuga rwa politiki no ku rubuga rwa diplomasi no imigenderanire n'abandi, imigambi iriki mu runani ADC Kibiri iri hejuru ya leta mu kuvuga ibiri ngaha mu gihugu kugira abantu babyumve neza. Ni ubwoba bafise kurunani ADC Kibiri nibareke kubesha.
Leon Sengenda Kumana, umukuru mugambwe Frodebu, mukaba kandi ni mukuru urunani ADC Kibiri, murakoze cyane gose kuri aka kanya mwaduhaye.
Murakoze. Yari Frederic Nkundikije nk'uko muvyumvise yavugana n'umukuru mugambwe Sahwanya Frodebu akaba yoboye urunani ADC Kibiri. Leon Sengenda Kumana. Kwindi nguru yerekeye Burundi, umunsi mpuzamakungu w'akazi n'abakozi wahimbajwe mu Burundi, ariko abantu batari bake baridoga ko badafise akazi, abagafise nabo bahembwa indica ntikize, ntiyagire n'uburusho baronka, ugasanga imishahara ntingana. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Abanyarwanda barenga miliyoni 5 nibo bagejeje igihe cyo gukora, nkuko twabitangajwe na Minisitiri w'Umurimo Anastase Murekezi, yavuze ko leta ikoresha abatarenga 100,000. abandi bakorana n'ibigo by'abikorera ndetse abandi bakikorera ku giti cyabo. Kugeza ubu abarenga 3% mu bagejeje igihe cyo gukora nta murimo bafite. Muri bo urubyiruko ruza ku isonga, cyane cyane abagenda basohoka mu mashuri barangije kaminuza. Bagabo François n'umwe mu barangije kaminuza, amaze imyaka 2 ashakisha hirya no hino akazi. Tuganira yambwiye ko amaze gushakisha akazi ku bigo birenze 20, cyakora asa nk'utangiye guta icyizere cy'akazi.
Ntabwo kubona akazi byoroshye, turahangayitse cyane. Bigeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaje, nibwo ubibona abari abantu benshi cyane, ndetse igihe uhagera ukumva ubadekuraje, kumva nta nubwo watanga, ugasanga barashaka nk'abantu 2 maze kuza nk'abantu barenga 80.
Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo ifite gahunda yatangiye yo gukangurira urubyiruko, cyane cyane barangije kwiga za kaminuza, guhindura imyumvire ibyo bakuye muri kaminuza bikabafasha kwihangira imirimo. Abo twaganiriye bavuga ko kwihangira imirimo bitaborohera, kuko kuri benshi kubona aho bahera ari ikibazo. N'abatangije duke ngo basabwa byinshi ku buryo amafaranga yabashira ntacyo bagezeho.
Tubwa guhanga imirimo mu by'ukuri buri muntu aba afite umushinga yakora, ariko kugira ngo abone icyo yatangiza igishoro ntabwo biba byoroshye.
So nagerageje no kwiga ibintu by'imyuga, ngerageza kubabonerekana yuko nakwikorera, ajya ntabwo byanshobokeye kubera gusanga imisoro n'ibucuruza nk'ibintu yenda bifite agaciro k'ibihumbi nka 300. Ugasanga bashatse gusoresa kimwe n'umuntu ufite ufite ibicuruzwa bifite agaciro nka 5,000,000. Nagerageje no kwikorabirana, niba ufite ibikoresho tamafuru nize patisserie, ariko mu byukuri nabyo byarananiye ndicaye rwose.
Ubuse umuntu w'umujene wumva venire yawe ari iyi?
Ikibazo ni ikibazo biradukomereye mu byukuri, ntago ari urwenya, biradukomereye.
Mu rubyiruko rutabashije kugera mu mashuri ya kaminuza, cyane cyane abarangije abanza cyangwa se batanayarangije, usanga bagerageza kubona icyo bakora, cyane cyane ko bavuga ko nta murimo basubiza inyuma upfa kuba gusa ubatunga. Uyu musore atwara moto mu mujyi wa Kigali, wavuga ko atigeze yiga ariko ubu abayeho neza. Aka kazi ka moto ukamaze igihe mike kingana gute?
Guhera mu 2006.
Wakabonye umaze igihe kingana iki udakora?
Nari maze imyaka nk'imyaka 5.
Ubuzima bwawe bwarumeze gute?
Bwari hasi cyane.
Mbwira ukora amafaranga he, ukavesa ngahe, ubona ngahe ukurya?
Ku munsi veri soma y'5,000 urayibona, nayo kurya nkayabona rwose nta kibazo.
Wowe ushobora kwibonera ngahe yawe?
Nka 2 ntanariye.
Nubwo uyu munsi w'abakozi wabaye uw'ikiruhuko mu Rwanda hose, nta birori byateguwe ku rwego rw'igihugu byigeze biba. Ahubwo ibigo bya leta n'ibyo abikorera bigenda bihuza abakozi babyo bagasangira, ndetse hakabaho no guhemba abakozi baba baritwaye neza. Insanganyamatsiko yagenewe uyu munsi ni kora wigira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumuti, urakoze inshuti zacu. Rero muratubabarira gatoya, ibyuma byivanze ubwo rero nyine aho kugira ngo tabita bari uza haza. Asumuti Kaboyi watubwiraga iby'umunsi w'umurimo mu Rwanda, atubwira nyine yuko abanyarwanda barenga 200,000, cyane cyane urubyiruko, nta mirimo bafite. Noneho rero tugaruke tujye i Burundi, Tabita Mukamusoni nawe atubwire iby'umunsi w'abakozi mu Burundi.
Turi ku kibuga cy'umupira ahitiriwe umugano Rodovico Rwagasore. Abatari bake baje kuri defile bafite ibyapa n'imyambaro yabo, ubona ko bamwe ari akanyamuneza abandi nta kanyamuneza bari bafise. Amabanki abikorera ibyabo, ubushikiranganji butandukanye, amahinguriro n'abandi, ariko abigisha ntibigeze bitaba ivyo birori. Impamvu ngo nuko ivyo basavye byose batarabironka. Urongoye sendika CONAPES akamenyesha ko atakamaro ko kuja guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi, abakozi batubashwe n'ubushikiranganji bubarongoye. Mugerero ariko imbazwa umunsi mukuru w'akazi n'abakozi. Iruhande y'ikibuga cy'umupira cyitiriwe umuganwa Rodovico Rwagasore, abantu bahari bavuga ko uwo munsi utabaraba kuko atakazi bafise. Abo badafise akazi rero, nk'uko babitumenyesheje, bavuga ko ari akababaro kuri bo, kuko akenshi babura akazi kubera uburambe mu kazi busabwa mu buzi butandukanye. Aha urwaruka rurangije amashure rukibaza ingene ruzoshika mu kazi ngo ruronke ubwo burambe, mu gihe mu kazi ka leta canke akabigenga, heka no mu mashirahamwe ya leta atamahigwe bigera babaha yo kwerekana ivyo bashoboye bakavuga ko mbere batabaha namahigwe yo gukora ikibazo ngo barabe ivyo bashoboye ahubwo ngo babakuramwo bakiri kuri ya ntambwe bita preselection mu gifaransa bagasaba ubushikiranganji bw'akazi kuraba ingene ico kintu wogikuraho kugira amahigwe angane kuri bose barabe ubushobozi umuntu afise ikindi gituma ubushomeri bubandanya bwongerekana n'ibiturire bitangwa kwera akazi kataboneka cyane abagatanga baca bikika mukiza mu kwaka ibiturire mu buryo butandukanye haba mu gutegeka abashaka akazi kuja mu migambwe yabo haba mu kwaka amahera canke gukoresha abakobwa n'abakenyezi ubuhumbu kugira baronke ako kazi ku ruhande rw'abafite akazi nabo agahembo nini cyane ikize bigatuma umuntu akora imyaka n'imyaka ntiyagire aho yigeza abo twayaze abenshi n'abahungu usanga umusore yifuza kubaka ntabishike ko kubera uburyo ugasanga agejeje imyaka 40 atararongora kubera rero akazi ku rubuga atagahari abakoresha baca bashaka kuvyungukiramwo mu kujya imitsi abakozi abenshi mu buzi usanga abakozi batavuzwa ntibategekanirizwe kazoza eka n'agashahara ntibakaronke ku gihe ibyo rero no mu buzi bwo kumenyesha amakuru no kuvuga ibinyamakuru amaradio nibonesha kure bose ibintu byifasha uko n'abamenyesha makuru birigo bavugira abandi nibasigara inyuma mu kurenganya nayo mu buzi bwa leta abakozi bakoresha ijambo ngo kica uwicaye gutyo bagakorera ijisho ugasanga umukozi yirigwa ku kazi amasaha 8 ariko agakoramwo isaha itarenga ivyo bikaba bimaze kwibonekeza mu vyigwa bitandukanye bimaze gukogwa kandi bigatuma igihugu kidashobora gutera imbere abo bakorera leta kandi baraburabuzwa mu guhindurirwa aho bakorera kubera ivyumviro vyabo vya politike ivyo biremezwa n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'amashirahamwe y'abakozi Kosibu Celestin Savyimana
abasaringanishwa y'imishahara bimwe twita harmonisation des salaires ntibarira gusema leta irakwiye kuva mu gace ririmo igashikiriza hihagaze hanyuma ibiganiro bikabandanya nitwose igi inyuma itangwa ry'akazi mu bari mu ntara cyangwa mu makomine aho hari imyidogo myinshi harakwiye rero gutunganywa ingene akazi kotangwa ku mugaragaro akaboneka ibifatirwa ko bizwi kugira gatango
kubijanye no kongera abakozi imishahara waserukiye leta yamenyesheje ko byose bizova mu maboko yabo Gabriel Nisezerana umukuru w'inama nkenguzamateka
abanyagihugu n'abana ba leta kugira ngo rero leta ishobore kongera imishahara nuko umwimbu uba wiyongeye tugasaba rero abo bose bafise icyo bakora muri leta bafise icyo bikorera ko bokumva yuko kugira ngo abanyagihugu cyane cyane abakozi ba leta bashobore kumererwa neza ari uko umwimbu wo kwiyongera
nayo kuvyerekeye amagara y'abakozi uwaserukiye amashirahamwe y'abakoresha mu Burundi Theodore kamwe n'ubusa yamenyesheje ko guhera ku munsi w'ejo uretse abakozi ba leta n'abari mu mashirahamwe y'abikorera ibyabo bose bagiye kuronswa karata yo kwivuriza ko iyo nayo ikazotangura gukora kuva ku munsi w'ejo icivugo cy'uyu munsi kikaba cyari duze umutima n'inama dushigikire twongere dushire mu ngiro umugambi mukuru wo kuvuza abanyagihugu i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iyo nkuru
abakunzi bijwi rya Amerika murabizi bahora batanga ibitekerezo byabo kandi turabashishikariza turanibikunda nabo barabikunda uyu munsi rero ni bibazo by'akazi nubwo ari umunsi w'abakozi n'umurimo etsende karekezwe babivuze
ni byo Thomas Kamirinda batwandikiye ni benshi bagarutse ku bibazo binyuranye nk'uyu bimenye imana Fulgence wiwe neza Fulgence aragira ati aha mu Burundi uwo munsi uriho kuri bamwe kuko abashomeri ari benshi kuruta bafise akazi naho kari biragoye kugira ukaronke bisaba ko ubufise aho muhurira na chef de service kibasumba Blaise wenda bona yanditse agira ati tubanje kubasuhuza tubifuriza umunsi mwiza w'akazi twebwe ubushomeri bumeze nabi kurya na hamana no kuvuga ngo akazi kabonye banyirako abandi ntako bateze kubona ahubwo mudushakira umunsi uzitirirwe aho abashomeri ndavuga abatagira akazi kuko ni bo benshi naho ubundi mbona akazi gasigaye kaba hano kuri Facebook na WhatsApp ibindi byo no gutegereza uwiteka tuyizere Jean Claude nawe yanditse asubiza kibasumba aragira ati ariko wajyureka kunsetsa Blay ubwo se kuri WhatsApp hembwa gute ni danger kabisa gusa ihangane buriya ifishi yawe Imana nigeraho uzagira ngo uri Maroko mu mabonekerwa. Isi yose irarira ubushomeri no kubona akazi biragoye. Rukundo Jean Bosco nawe yanditse ndabona agira ati wari yamirira ahubwo aragira ati nta kope unemployment ni danger. Bizimana Damaseni ati mwiriwe wiriwe nawe ati hani wacu hose ati hano iwacu ho rwose abashomeri ntitwanamenye ko wabaye aravuga umunsi w'abakozi ariko bibaye byiza ibihugu byajya bitegura agasurprise ku bashomeri kugira ngo bamenye ko wabaye uwo munsi w'abakozi. Edward Ntarindwa nawe yanditse agira ati twishimiye uyu munsi w'abakozi. Naho Jackson Frank ati niba wowe bene wanyu baragusunitse ukwiye kwishimira uyu munsi, gusa niba igishoro agira ati ni capital cyarabonetse ukwiye kujya kwihangira umurimo hakagira undi winjira muri ako kazi, mbona ariko ukwiye gusaranganya bikeya igihugu gifite. Toma nibyo banditse
ngaho rero urubuga n'urwanyu buri gihe mujye muvuga mwisanzure radio yacu ni radio yanyu.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu bya kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije kuri uyu mugoroba. Umushikiranganji ajeje imigenderanire w'igihugu cy'u Burusiya Sergei Lavrov yasavye ibiganiro hagati y'abategetsi ba leta y'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri icyo gihugu bashigikiye Burusiya mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Ukraine. Lavrov aremera ko ibiganiro hagati y'abategetsi b'igihugu cya Ukraine n'abashaka kwiyonkora kuri icyo gihugu bishobora kugirwa canke bigatanguzwa n'ishyirahamwe rijeje umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya.
Nkuko nyine mubizi uyu wari umunsi w'umurimo umunsi mpuzamahanga ku isi hirya no hino bakoze ibirori abandi bakora imyigaragambyo, ariko nko muri Istanbul muri Turikiya ho leta yari ifite ubwoba yuko imyigaragambyo y'abakozi yahindukamo imyigaragambyo yo kwamagana leta nkuko byabaye mu mwaka ushize, ku buryo rero polisi yarashe ibyuka biryana mu maso ku bantu bashakaga kujya gukoranira ku rubuga rwitwa Taksim. Abantu 50 bakomeretse abandi 140 batawe muri yombi. Naho i Moscow mu Burusiya n'ubwa mbere uyu munsi abakozi bagiye gukora imyigaragambyo ku rubuga runini cyane rwitwa Place Rouge byaherukaga ikitwaga Repubulika z'Abasoviyeti kikiriho kiri hafi guhirima mu 1991.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye utwigoro tuyobowe n'abanyafurika twukugwanya intambara ziha inkumbi cyane mu karere ka Afurika. Yatangaje uno munsi ku wa kane mu rugendo rw'iyo ku murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba ko hari ibimenyetso ko ibihugu bitari bike bishobora kuja mu nzira y'ubwicanyi.
Mu gihe rero John Kerry yari aho ngaho Addis Abeba nibwo n'abarwana muri Sudani y'Epfo basubukuye imishyikirano yabo yo gushaka rero amahoro kugeza ubu ngubu yananiranye, nabo bari Addis Abeba bagomba gushaka uburyo bashyiraho guverinoma y'inzibacyuho bose bahuriramo. Ibyo byatangajwe n'umuhuza uhagarariye umuryango IGAD wo mu burasirazuba bw'Afrika.
Abategetsi batejwe amatora muri Iraq bariko baharura uno munsi kwa kane amajwi inyuma y'amatora ya mbere muri Iraq kuva inteko za Amerika zivuye muri ico gihugu hari mu mwaka w'2011. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Iraq Nuri al-Maliki yatangaje ko igitigiri kinini cy'abitavye amatora ari nyinshi ikomeye ku iterabwoba nabo bose bashaka guhungabanya amatora. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Nuri al-Maliki yerekanye ko yishimiye ko umugambwe wiwe uzoje imbere mu matora.
Naho ubwisanzure bw'itangazamakuru burasubira inyuma cyane bikabije nk'uko bitangazwa n'ikigo giharanira demokarasi cyitwa Freedom House cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo nakaga ku isi yose. Freedom House iravuga yuko umuntu umwe rukumbi kuri batandatu batuye isi ari we wenyine wabonye ibinyamakuru byisanzuye mu mwaka ushize w'2013. Korea ya Ruguru niyifite amanota mabi cyane.
Ibiganiro twari twateguriye kuri umugoroba bikaba bigarukiye ngaha. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma wafasha amajwi akegeranya ibiganiro vya kuri uyu mugoroba ni Eugene Mukankusi kuri mikro kuri uyu mugoroba mwari kumwe na Jefiden Yongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane rero, hanyuma ntimuzacikwe n'ibiganiro byacu bitaha ejo mu gitondo guhera saa 11:30. Mugire umugoroba mwiza. We'll be right back.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.